Mandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Miriwe, nchuti wakunzi mteza maturiga niluvira dejugi Amerika, risamina na Washington DC mukirundi na mukinyarwanda, numurisi ya gatanu mwikumena jodiani na hazo indongo ibigane na makuru, tuafitia mikano kanya.
Byaratubabaje kandi ni ibintu biteye impungenge cyane. Ubu ngubu biri mu rurambo, iminsi ishize byari mu bijombo, tukibaza aho bigenda bigana, rimwe na rimwe bikatuyobera bikanadusiga, ariko biduteye impungenge cyane zikomeye. Ntitubasha kumva uburyo ki les groupes armés étrangers baza kurwanira iwacu. Ni akababaro nta kindi.
Uyu ni Maître Claude Nkunda atwara ihuriro ry'urwaruka rw'abanyamurenge rizwi nka Banyamurenge Global Network Youth League. Yamiriza ingendo y'imirwi y'abarundi maze iminsi irwanira mu karere kabo. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mube hafi ya maradiyo yanyu. Ihuriro ry'abanyamurenge bumwe mu bwoko bwiganje mu turere two muri Kivu y'Epfo mu buseruko bwa Kongo hamaze iminsi habera intambara hagati y'imigwi y'Abarundi risaba ishyirahamwe mpuzamakungu ry'akarere k'ibiyaga binini CIRGL n'ubumwe bwa Afurika gufasha kugira ngo iyo mirwi ituzwe muri ako karere. Iryo hiriro rivuga ko bidatahuritse ingene Abarundi baja gukemurira ibibazo vyabo mu butaka bwa Kongo babanje guteza umutekano muke abakongomani. Inkuru dukesha umumenyesha makuru ijwi rya Amerika Eloge Urika Neza. Turabigaruka ko handi hato n'umwanya dukundira, ariko tukiri mu Burundi, leta y'igihugu cy'u Burundi iranegura amashirahamwe aguma akora ivyegeranyo ku bijanye n'inzara iri mu gihugu aho gukora kugira ngo bafashe mu kugwiza umwimbu no mu gutuza iyo nzara. Vyashikije n'umushikiranganje w'urimyi, ubworozi n'ibidukikije igihe ari kwashikiriza ivyaranguwe n'ubwo bushikiranganje mu kiringo c'amezi atatu. Deogide Rurema asigura ko ari kuharagarakanwa imbuto z'ibifungurwa vya kera kugira ngo batorere umuti ikibazo co gufungura nabi kandi inzara mu gihugu ngo yaragabanutse. Ibindi kuri nkuru na mugenzi wacu Raymond Zimana.
Ngo murabona ko muri no myaka ibiri heze umwimbo kugwego rw'igihugu uri ku rugero rumwe, nta ntara nimwe iriko irabazwamwo inzara gushika ubu. Ama tukatubona
umushikiranganje Deogide Rurema yemeza ko umwimbo wagenze neza mu gihugu, arico gituma atanze arivugwa mu ntara zose zigize igihugu cy'u Burundi, ariko ashikiriza ivyo ubwo bushikiranganje arongoye bwaranguye mu mezi atatarangiye. Yemeje ko ubwo bushikiranganje bwatanguye kugwiza imbuto z'ibifungurwa nkenerwa kugira butuze inzara n'indwara ziva ku gufungura nabi.
Umushikiranganje natwe twarafashe cyo hangiro kugwiza ubwoko buvamwo cyunyunyu bikwiye cy'ibifungurwa. Twabwiye yuko turiko turateza imbere ibijanye nyanja z'amafi mu gihugu, ariho igisata kijanye n'imboga muzi ko zisahiriza cyane mu kugwanya inzara no gufungura nabi. Naha rero ikigo cy'ubushakashatsi izabu carashize ku mugaragaro koko ubwoko bw'ibijumbu bise ibijumbu karoti avuga ko birimo ibyunyunyu kwiye.
Rurema anegura ibikorwa vyamwe mu mashirahamwe n'ahatayavuze amazina amaze imyaka akorera mu Burundi mu gisata cyo kugwanya inzara, ariko buri mwaka akamasohora ivyegeranyo vyerekana ko mu Burundi hari inzara n'abagwaye indwara ziva kugufungura nabi.
Murazi yuko mu minsi yahera inzara gufungura nabi kwari inkuru ririmbo mu mashirahamwe atari make atandukanye akorera mu gihugu, kanadutangaza kubona umuntu amara imyaka 10 cyangwa 15 avuga ko ariko arakora kugira ngo agwanye inzara, agwanye gufungura nabi, mugabo buri mwaka ayo maraporo akaba aguma aboneka.
Uyo mushikiranganje avuga ko kugira umwimbo utere imbere ikigo kijejwe ubushakashatsi Izabu kiriko kirakora kugira kigarukane imbuto z'ibifungurwa kama abasokuru bafungura kandi bifitiye akamara magara y'abantu. Umuhinga mu by'iterambere ry'abanyagihugu akaba n'umwigisha wo muri kaminuza y'u Burundi mu cigwa yajize abona yemeza ko kugira uburimyi n'ubworozi butera imbere mu Burundi ari uko abanyagihugu boronswe ubumenyi bukwiye. Aloyizi Misago akanegura abashira imbere ibintazi muri ico gisata.
Abarimyi n'aborozi ntibabandanye bakorera kuvyo basokuru batubwiye, cane cane nkabijya vyerekeye ivyukwemera ibintazi. Usanze nk'umurima utashobora kwimbuka neza bagaca bavuga ngo bamwabuye, aho kubanza kuraba yuko ubwo rusi warimyeko rufise ivyunyunyu bikwiye, aho kuraba yuko ivyo wahateye bijanye n'ubwo rusi. Ivyo rero bikava kukutamenya ubuhinga bw'uburimyi n'ubworozi.
ikindi uyo muhinga abona nk'inama myiterambere mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi mu gihugu cy'u Burundi n'ukutaja hamwe. Misago akemeza ko atawushobora gutera imbere ari umwe, atanga akarorero k'ingene igihugu cya Ethiopia cyateye imbere.
Nta murimyi n'umwe ngaha mu Burundi yovuga ngo yashobora kugura tracteur wenyine, ariko ufashe nk'agasozi kose bakaja hamwe tracteur barayishobora kuyigura nk'amase y'ikizungu, bashoboye kuja hamwe bashobora kugenda bagakomanda kontineri yose, ariko ari umuntu umwe ntavyashoboye. Ni kwigisha abantu yuko bashobora gutera imbere bagiye hamwe. Hari nk'igihugu cya Ethiopia mu myaka ya 70 Ethiopia cyari igihugu akarorero k'ubukene, kuko twarabona kubonesha kure abana ba Ethiopia bari ku magufa gusa, ariko uyu munsi igihugu cya Ethiopia ni cya gihugu tubona gifite n'indege zikomakomeye, gifite ubuhinga bukomeye, javuye kuko bateje imbere cyane cyane uburimyi, bagakora n'amakoperative abarimyi n'aborozi bakorera hamwe.
Icegeranyo cy'igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu OCHA mu Burundi cyerekana ko mu mwaka wa 2017 abantu bari bakeneye imfashanyo vyihuta bangana n'imiliyoni zitatu, mu gihe ico cegeranyo categekanya ko mu mwaka wa 2018 ivyo biharuro bizoba bijitse kubangana n'imiliyoni zitatu n'ibice bitandatu, no kuvuga ko ivyo bitegere bizoba vyiyongeye ibice 20%. Muri abo abangana n'imiliyoni 2.4 nibo bagowe gusumba abandi mu bijanye no kubura ivyo gufungura nabi, ibijanye n'uburaro, indero, amagara y'abantu hamwe n'ubukene bw'amazi meza, nk'uko biri muri ico cegeranyo ciyamirijwe na leta y'u Burundi. Ibujumbura, Remonzi Imana, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na amakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi ry'Amerika.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tubisigure ko gato inkuru twari tubemereye ko tugaruka ko muhinga bw'ivyuma ntibikunze ko dushobora kuyumva, yari yerekeye rero ico abanyamurenge bari muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bagona ku migwano imaze imisi ihuriza imirwi itandukanye y'abarundi aho muri Kongo. Iyo mirwi harimo Red Tabara bikanuganuga yuko harimo abaje bava mu gihugu cy'u Burundi baje kubarwanya. Tuandeneze mu gihugu cy'u Rwanda aho kutumvikana kuri hagati kwa yaborozi b'amafi mato mato hanuweguriwe isoko yo gucungera ikiyaga cya Kivu kiri mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda akomeje kugira ingaruka ku bari batunze n'ubucuruzi bw'ibiva muri Kivu. Ivyo bituruka hanini ku kutumvikana ku giciro abarovyi bagurirwa ko umusaruro wabo, hamwe rero bagaca bashima kubitwara muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho bahabwa amafaranga menshi. Shamakuru Ijwi ry'Amerika Temistocle Mutijima yarakurikiranye ino nkuru, reka ayitugezeho.
Nta rujana rumwe twabonye kandi hano abashyana barahari bare mu mazi rwose barobye, nuko ugura n'ugurisha batari kumvikana natwe rero tukabipfiramo.
Abo ni bamwe mu bacuruzi bato biganjemo ab'igitsina gore batunzwe no kurangura isambaza bakazigurisha mu masoko atandukanye haba muri Rusizi ndetse no hanze y'u Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Baragaragaza impungenge batewe no kuba batarimo kubona izo barangura, ndetse ubuzima mu ngo kuri bamwe busa n'ubwahagaze kuko ubu bucuruzi butakigenda.
Twageze hano saa 12 za mu gitondo tuje hano gushaka injanga, tugeze hatubura injanga bakabazijyanye mu gihugu cya Kongo. Twabonaga mituweli twebwe ari uko twacuruje injanga, tukabona amafaranga y'ishuri ko twacuruje injanga, tukabona iby'abana barara twacuruje injanga. None icyo mwari cyose kirarangiye, bamwe muri twe nta urakora ku njanga ngo acuruze.
Nageze hano kuva saa moya ejo naje ndirirwa hano we ndahiraho nose nk'aba bana babonaza mparangenda nkaza bakaburara nyumva ubwo buzima bw'abo bana. Nkeneye mituweli kandi nahanyikora kuri urubaho azava hehe uzagatahiraho.
Iki kibazo cyatangiranye n'isubukuru ifungwa ry'uburobyi mu kiyaga cya Kivu mu cyumweru gishize kiraterwa n'ubwumvikane buke buri hagati y'abakora umwuga w'uburobyi ndetse na projet pêche ari we rwiyemezamirimo bivugwa ko wahawe na leta uburenganzira bwo gucunga ibikomoka mu kiyaga cya Kivu ku ruhande rw'akarere ka Rusizi. Amasezerano bivugwa ko yasinywe hagati y'abahagarariye ihujo ry'abarobyi, iry'abacuruzi b'ibikomoka ku burobyi mu kiyaga cya Kivu muri Rusizi, ndetse n'uwo mushoramari yambura abarobyi uburenganzira bwo kugira ahandi bongera gutanga umusaruro wabo ataraho kuri projet pêche, niyo ntandaro y'ubu bwumvikane buke. Abarobyi barayabona nka yaje kubahombyaho kubungura.
Tuzigezana bakadukerenza kandi bagashaka kuzitwara ku gahato mbega. Baguha amafaranga bifuza ubwabo mutumvikanye nk'umukirambega. Icyo kibazo gituma zitagera hano.
Baje basanga umukira wanjye nari mfite ari kumereza 31,000. None ngeze hano bampa 24,000. Ubwo se inyungu mfite ni iyihe? Urumva igihombo dufite?
Iri soko ryari ryiza. Ariko abacuruzi binjiye muri projet de pêche. Nibo bishiso twebwe abarobyi abacuruzi bari kugura ku munzani ni twebwe baguriraga tukumvikana icyamaso nico kibazo dufite rero kugera ubu
uko byagenda kose ariko uko gukwepana hagati ya projet pêche n'abarobyi birakomeza kugira ingaruka ndende zirimo n'imibereho mibi ku bari batunzwe n'ubu bucuruzi cyo kimwe n'abaguzi ari nayo mpamvu basaba inzego z'ubutegetsi kubatabara
n'ukuri umwe mutaturwana muraga kuduhamba hanga turashufe turashize n'ukuri muzadusanga mu muhanda twagiye gufunga umuhanda basi muturase
Inzego z'ubutegetsi muri Rusizi zo ziravuga ko barobyi bagomba kumva izo mpinduka mu micungire y'ikivu kuko ibyo bakuramo ari umutungo kamere w'igihugu atari uwabo bwite. Bwana Mushimimana Ephrem, umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Rusizi, ati
umutungo kamere n'umutungo w'abaturage n'umutungo w'abanyarwanda ubugira n'uburyo ucungwa n'amategeko n'amabwiriza abigenga. Icyari cyemerenyejweho rero nuko abarobyi banyuze muri koperative yabo y'abarobyi, iniyo y'abarobyi, bararoba bagahereza projet pêche ku giciro bemeranyijweho. Projet pêche igahereza koperative y'abacuruzi bisambaza ku giciro nabo bemeranyijweho. Ni impande zombi uko ari eshatu, hanyuma koperative igahereza abamambure bayo ku giciro none bemeranyijweho.
Ibitari ibyo nabyo ubutegetsi bukavuga ko bwiteguye gufatira ibihano batazubahiriza ayo mabwiriza. Icyakora ku ruhande rw'abarobyi baratsimbarara ko batazemera gukora bahomba kandi babona hari inyungu, aho bavuga ko uwo mushoramari ntacyo abamariye mu mikorere yabo. Byumvikana ko mu gihe nta gikozwe mu guhuza izi impande zombi mu maguru mashya ngo zumvikane neza ku biciro, umusaruro w'abarobyi b'abanyarwanda ukomeza kwerekezwa muri Congo mu gihe mu Rwanda baguze amaso yaheze mu kirere. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo, Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, tubandanirize ku kiganiro kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cy'Ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni minsi yose ku wa gatandatu no ku Imana isaha 12:15 zo ku mugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
bakunze ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahanikaze muri kino gice cya kabiri cy'ikiganiro kwa Nyaburunga aho tugaruka kuvyerekeye kazoza k'ibiganiro bihuza abarundi hanze y'igihugu abatumire ni babandi nyene batatu honorable Fenias Nigaba umuvugizi w'umugambwe Sabanya Frodevu honorable mwaramutse
mwaramutse neza turabashimiye kuri amadutumiye ndaramukije bagezi banje turi kumwe ngaha eka ndaramukije n'abarundi bari kubatwumviriza abari ngaha mu gihugu n'abari hanze bose
urakoze ubundi turi kumwe ni Kefa Nibizi numukuru w'umugambwe Sabanya Frodevu nyakuri iragijyanda daye mushinga naye Nibizi mwaramutse
nanje ndabaramukije ndaramukije bagenzanje ndamutsa ni kwatwumiza bose kandi mwakoze kudutumira
urakoze nawe turi kumwe kandi na Faustin Ndikumana numukuru w'ishyira hamwe Parsem yishinze gukangurira abarundi gucugwevu no guhindura ingendo mushinga naye Ndikumana mwaramutse
mwaramutse kandi turashimye ko na mwadutumiye utuze gusangira ikiyago
gutegekana ko amatora y'2020 nayo atuha basubira kuvyara izindi ntambamye numva ko biba bikenewe
naho rero twe tuvuga duti harakenewe ibiganiro bibera ngaha mu Burundi biryohora neza ingene amatora yagenda neza abadashobora abavuga ko afise ibibazo by'umutekano ni babaze bagenzi babo bari kumwe ingene bawuronse nabo burondere baze bacungere hama tuganire Bujumbura
tera dusozera ikiganiro Faustin Ndikumana hakogwa iki kugira ngo vy'ukuri ibi biganiro bihuze abarundi bisi bihebe bishimishe bose
ubwambere hoho nagirambire mugenzanje Kefa ikibazo cy'umutekano bakirikanye individuelle n'icyo umuntu iyi ngendo nagira ndayihanira abarundi umuntu ahaze acayimva ko abarundi bose bahaze wenye mufise umutekano kawumva gende ujemo uhaze n'inyuma nda ufise sinshambugira uri hanze n'eje ndavugira uri mu bibigire ndamuvugira muri East African community nivyo bibiri urumva rero iyo kiri mu gifingwane za politiki ingene zazananye ziza kubiringo by'umukuru w'igihugu canke nibiki biza bigenda bera gute abantu bose barabiza ibyo byo kuza navyo kuza ngo guhindura amabwizwa shingiro sheke kugira gute ibyo ni bintu bisanzwe leta iraje guhindura ubwizwa shingiro ni nkuko reka ndakubwire ni nkuko numukuru w'igihugu ashobora gusubira ubuzoza ashobora kuhindura kazanye inzaga akavuga ati nsubiye kuri ryari nta burenganzira afite none ni decision
ano no buhako gwe
urumva ariko nakwereka ibyo byo kuzamura abaye mu imi abarundi ibazo dufise zo gumana tubiganira nagira ndababwire ibazo dafise byo bakoze zo tubiganira
ariko yavuga ati
banza ndi
biganirira Burundi
oya rero urumva ariko ndakubwira je ndakubwira ibyo kwangira ibyo Burundi ariko ndakubwira ngere bigeze hanyuma igikurikira ibyo biganira ariko ndavuga ariko bazoguma wanashaka kuvuga ati odura do 2020 igihugu cyo mu kigo kiratujara mu bukene tuburiyo tuja abantu bazoguma biyumvira inzego zizohinduka azoza n'abandi tugira iki ibyo jewe ntabwo wabimbira ibyo ni ibintu bisanzwe uwa hari yumvira uno munsi gutya ejo akiyumvira ukundi icyo cyo ni cyambire ikindi ibiganiro byatangwe ko birabira hanze ushaka kuvuga ati ndiko ndari inzoka mbega ngo kugira inzoka
ukananirwa n'umurizi
wamaze indwi zibiri ejo bundi bari mu biganiro ingurudoto indwi zibiri bakaganira ahizo mpapuro zinzira umwanya ingwana ya politike bagatero naturel revient au garo uyaratangura akavuga ati abanyepolitike dushira ingufu imbabe inyungu zacu inyuma mugato tangura kuvuga atubwira ati nimuze tuje mu Kayanza twese urumva nubundi agaruka muri kakandi mu Kayanza inyungu yanje ni iri ni hamakiriro yanje ari bigari karavuga urabyumva urumva runatire rovye ugaro uri nawe hanze ati danje kwera umuteka cyangwa byumviro ndabisikirije ente mugabo no murundi somu ya mahanga kandi kuva ngo abanyamahanga bari kwakugira reso yo gutegura amatora sivyo uko iyo federal rutyo mu Kayanza ntiyagizwe n'abanyamahanga y'abarundi federal rutyo y'entebe yagizwe n'abarundi ivyumviro biriko ravugira yarusha bigirwa n'abarundi n'umuntu afasha mu kirundi kuva kera umushinga naruzubiza abantu batase
muri sika wanya Frodebu hakogwa iki mu misogo na mikeye
eh si mu misogo na mikeye banze twumvirize
ari kiganiro giteye
ari hutunenge tumwe tudushaka tubona kudushaka tukokosogwa umuhuza yategerezwe kufata ibintu umuntu akabikora neza umengo yasuse no ataboneka mwibi biganiro
umuhudu shatse kuvuga
president Museveni ni ne warongwe na kakarere
utireyo naje habo
yarabitererekanije umufasha wiwe uko wumvise umufasha asa no widow
utireyo muhuza na seruke
harageze kuko ni nawe bazo haraporo iyo raporo bamuhaye na irabe neza hama afate ningingo iyo nama bakuru bihugu izoba nayo nayo nyine ikwiye kuraba kugira imbono imwe ku kibazo cy'u Burundi barabe umengara bagundara be kucyo cyo Burundi bagire imboni imwe nkuko ubundi burere iyo abyutse ibibazo bagira imboni imwe turakeneye ko bagira imboni imwe kugira ngo tuve mwizi ngorane ikindi gikenewe twebwe muri Frodebu tuzobandanya dushigikira inzira ibiganiro nubu tudatiko turaterera tuko turaterera tuzaba dushyiga inzira y'ibiganiro
bibereye i Burundi bibereye hanze ntangora
mu Burundi ntiharagera kuko ariho bene wacu bateza kugenda cyo baterere bafise ingorane bavuga ati jewe mutima wange ntamutekano numva
ariko bo baronderera inzego zibacungira umutekano
bakaza mbega kuki kubera iki mu barondera nigenda muvugane nabo mbega kubera iki mu batiba batinya mbega bavuga ati ngo tubivugane wowe uvuga ngo ndabaguhaye gusa ni mubivugane yumve ko mu mutima bayerasi dire ariko uvuge ngo ndagutegese ngo ngende ucumwe nabari siko bigenda iyo muri politiki umuntu yahunze uramurasi none nk'uwo umuntu ari mu ikambi y'impunzi woje yandimo tukanga upakira ngo ucute mutana mu Burundi hari ibimenyetso abona
uyo mushira hamwe dahani dicaje ya politiki yabagije ko abanya politiki mushira imbere inyungu zanyu gusa hari harakamuwe
muri rusangi uri kuraraba urabye n'inyere imigambi ngaha mu Burundi vuka urabona ko ari ibintu gushirinda imbere kuko nta kuntu ngaha mu kigihugu ugira gucuko bango havutse umugambwe ngo nyakuri ngo nyakuri ngo nyakuri ngo nyakuri
tuvuga nyakuri gusa
niyo
mugambwe wavutse
ego uri kuraraba nyakuri ziri mu Burundi ni nyinshi si iyo nyene uri kuraraba inye byage birakurikirana ni iryo jambo nyakuri ryarononye ibintu by'imigambwe umuntu wese ashaka kugira ngo asambure umugambwe wiwe azana kandi kandi icyo rero ni kuko usanga kuba ko kubutegetsi kutari kure yavuze ko yemeye kuza 2023 abandi bari kuba indege nta kibazo wumvamwe
utibagira ikirere
nabo nyene bikubita gashi bemere kucana nabandi kugira ngo batore umuti kwibazo turimo kuko umwe wese agira icyaheba ari opposition igira icyaheba ari muvansi igira icyaheba batera intambwe kugira ngo baturondere ikiduhuza tube muri aka kaga turimo reka turababaye abanyagihugu barababaye cyane
urakoze reka nsozerere kwa Kefani bizi hakugwiki
ubwa mbere twifuza yuko ibiganiro byo bandandiza mu Burundi kugira ngo benshi bashobore kubizamwo kandi byo bavyiza cyane ariko bidakunze yuko biza mu Burundi dusaba ariko abitunganya gutegura ikindi cica yindi session bakaraba neza ko abantu bose batumashaka kubyicara
iyo bera hanze
navuze ko twe twifuza ko bera mu Burundi mugabe bidakunze ko bera mu Burundi ivyikibazo ntizo bintambamye cha tuvuga duti bizo bera hanze ikibazo mugabo boraba neza bakumviriza abazo byitaba bose kwishaka kubyicaramwe kubizamwe bose kuko nkuko mwavyumvise ivyo duherukamwo bigira kane harabataje bafize basigura ivyo no munsi bya gatano twe nitwagiye twize dusigura zumvise niko umufasha w'umuhuza cyangwa umuhuza ubwiwe narabukuntu tunganya ibindi biganiro
ku buryo impande zose zishaka kwicarana yumvise kazo cy'umuntu umwe wese naye ibintu byo kwivumbura ngo ivyo naka yasavye zishaka kuvyumviriza utafashe umwanya kumusigura kwizo bintu atari byo ibintu by'agashavu babigabanye bagire umutima ukwihangana kuko uri kurahuza abantu utegerezwa kwihangana kuvyerekeye ibiganiro je neza yuko tugarukiza ngaho ku ntirano zacu hanyuma
ubwo gukora kimwe
twebwe
abanya Frode bunya
twebwe cyo turakora tuko turitegura amatumwa ka 2020 ibiganiro byavyaheze canke bitaheze ko turazo yuko ikintu nyamukuru gikomeye mu byereke ibiganiro ningena abanywanyi bacu bazobitunganije umva karanga mutima bazokwita amatora bazoyacungira kugira ntagire icaba ivyo nivyo bikomeye kuko abarundi barayamaze ati akimuhana kaza imvura ihise ndidushaka kurindira ngo maka ibiganiro bitabenzwe amatora twe tugatotegwa amatora dukeneye ko tuzoja mu nzego tugira inzego zikomeye zishobora guhangana na vya bibazo fosa nyavuga ngaha tuzo twatwa twebwe
urakoze cyane nabo nyemwe na fosa atari ku rutoki umusogo no mwengira ngo hari akandi wagomba gusongorera
ku bugo so ko nije mbwirizwa guhereza kuko hatanguye umuntu warakurikira urya nije mbere
usongore usongore
uburundi bukarata abatoramiza mu 2020 inzego nizize zikomeye ari inzego bamwe biyamiriza abandi basubira zuguru zuguru kwa kundi ibibazo bizotwugariza ibe byinshi
cyo
gituma rere umubuza wewe nanyarutse kuko bamuhiye raporo kujya numufasha bamuhiye raporo akora akazi kiwe kandi ibiganiro byaramaze gutangura bikaja gumuhuza leta nishobora kubakuru kiyake do poisson gutya ngibikunda hategeza kuba kiretse ayo ako karere kabuze kakerekanye ko kanani wenyene kagaho bizaba bimara maja kuri rwa twati kibazo kiratunani twa bana maze kubitura bitegeza kubakurikira uko bitegeza kugenda
none binaniranyeho cyabiki
inde
binaniranyeho cyabiki
igacha tusha muri bindi byo ndiko habuze amahoro abantu bataka kwimvira nabe kandi ibindi bintu dushaka gukingira kugira ndibibe hanyuma no kubona kare kare karetse ukuvuga tuti none eske iniyo afrikani zo idakuza za rasoze rizize kuza akarere kababanye kitwa ngo kanani yonere yababa yibihugu byo ngaha yo bihagaze
iteka rya bajyo bari
iteka rya igiju bari hagaze
urakoze reka ndagushimire Faustin Ndikumana nibutsa yuko urongoye ishyirahamwe Parseme gishinze gukangurira abarundi gucugwe no guhindura ingendo wakoze kitaba kintu kiganira
murakoze kandi tsokama twitaho gira duterere igihugu
urakoze gushimire nawe honorable Fenias Nigaba umuvugizi w'umugambwe Sabanya Frode bu wakoze kitaba kino kiganiye
nanyu mwakoze cyane twabashimiye ariko dusaba ko uburongozi bw'ubuhu bugira buhuza abarundi buto debukikwa ngo buruhe bubandanye bushiraho akariro kuko impera n'imperuka inyishu ni hire
urakoze ndagushimire nawe Kefa nibizi nibutsa yuko umukuru w'umugambwe Sabanya Frode bu kuri iragijyanda daye wakoze kitaba kino kiganiro
nanje ndabashimiye namo dutumiye tuzobitaba
ngimuranije mu banyu no mu vyanyu na butaha
kwa nyaburunga
cyari kirameshejwe na Jerome Niyonzima
kwa nyaburunga ni misi yose kwa gatandatu no kuwimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba
kwa nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero ejo saa 10 muzobe hafi ya maradio kugira ngo mushobore kumviriza muri sanga bariko barabatunganiriza no ngaduce dusozerera ikiganiro n'amakuru twa ibiganiro n'amakuru twa twafitiye mu kirundi no mu kinyarwanda kuri kano kanya makoze ncuti bakunze muri kumwe natwe Fatuma Limasi Kalala yegeranije amaji hamwe na engineer Nashwan bafatikanije nanje Diane na haze twari kumwe kuri micro twe mitubifurize kwandanya mururanirwa muri byo murimo ahanje tuzongera ejo igice saha indwi mu kiganiro muri sanga.